radio ijwi irya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ndonje kwasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karungi naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 doni ingingo nkuru twabateguriye mu ntara ya Rumonge abantu bagira ku 3000 bavanywe mu byabo kubera inkangu zatwaye amazu yabo babayeho nabi umwe mu bakomoka ku musozi wa gabaniro muri komine ya Muhuta igihugu cya Botswana cyatangaje ko cyanze ubusabe bw'Ubwongereza kugira ngo cyakire abasaba ubuhungiro birukanywe ku butaka bw'Ubwongereza urukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za Amerika kuri uyu wa kane rurafata icyemezo ku budahangarwa bw'uwahoze ari perezida Donald Trump uregwa kuba yarashatse guhindura ibyavuye mu matora mwaka 2020 ikaje mu kiganiro iwanyu mu ntara gwere ku makuru avuga rya hino ku isi ndi kumwe na Edi Rwema
umushinjacyaha mu mujyi wa Medenine mu gihugu cya Tunisia yatangaje ko bamaze kubona imirambo 14 ku nkombe y'icyo gihugu hafi y'ikirwa cya Djerba Tunisia na Libya nibyo bihugu muri iyi minsi binyurwamo n'abimukira benshi iyo bagerageza kwambuka inyanja ya Mediterane kugira ngo bagere ku mugabane w'Uburayi umushinjacyaha Feti Bakushe yavuze ko iyo mirambo yatangiye kuboneka ku nkombe za Tunisia kuva ku wa gatanu w'icyumweru gishize yavuze ko igaragara ko ari abimukira baturuka mu bihugu byo majyepfo y'ubutayu bwa Sahara yongeyeho ko harimo n'umunyamisiri umwe nk'uko bigaragazwa n'urwandiko rw'inzira bamusanganye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bimukira OIM rivuga ko umwaka ushize abantu hafi 2500 bapfuye bagera ageza kwambuka Mediterane iryo shami rigaragaza ko uwo mubare wiyongereye ku rwego rwa 75% ugereranije n'abapfuye mu mwaka wabanjirije uwo wa 2022 nanone ku wa kabiri w'iki cyumweru abategetsi mu mujyi wa Fax muri Tunisia bari bavuze ko imirambo 22 yabonetse ku nkombe z'uwo mujyi komeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika muri Kenya ibiganiro hagati ya leta na sendika y'abaganga bigamije guhagarika imyigaragambyo yabo byahagaze ntacyo bigezeho iyo myigaragambyo y'abaganga n'abandi bakora mu nzego z'ubuzima imaze hafi ibyumweru bitandatu abigaragambya barasaba leta kubongerera umushahara no gushyira mu bikorwa ibyo impande zombi zari zarumvikanyeho ubwo imyigaragambyo nk'iyo nanone yabaga mu mwaka wa 2017 urwo rugaga rurimo abanyamuryango hafi 2007 mu cyumweru gishize urukiko rushinzwe umurimo rwa Kenya rwari rwategetse abaganga na guverinoma kugera ku bwumvikane bitarenze tariki ya 19 kugira ngo imyigaragambyo ibashe guhagarara umunyamabanga mukuru wa sendika y'abaganga yavuze ko ibiganiro byahagaze ashinja leta kubashyiraho igitsure ngo basubire mu kazi aho kugira ngo ikemure ibibazo bayigejejeho ipfundo ryo myigaragambyo ni icyemezo cya leta cyo kugabanya imishahara y'abaganga bimenyereza umwuga aba ubusanzwe bahembwa hafi 30% ryayo abaganga bamenyereye bahembwa abo baganga bimenyereza bahembwaga amadolari 1530 leta yo irifuza kuyagabanya akagera ku madolari 530 leta ivuga ko idashoboye gukomeza guhemba abo baganga ayo mafaranga bifuza Ukraine yategetse ambasade zayo mu mahanga guhagarika gukomeza gutanga pasiporo ku basore n'abagabo bageze mu myaka yo gukora igisirikare baba mu mahanga ibikubiye mu itegeko rishya ryasohotse mu gihugu mu rwego rwo kugerageza kubagarura gufatanya n'abandi mu rugamba igihugu kirimo n'Uburusiya leta ivuga ko muri iyi minsi bugarijwe n'ikibazo cy'abasirikare bake ku rugamba muri iri tegeko ryasohotse kuri uyu wa gatatu leta ntigaragaza igihe ayo mabwiriza azamara. Muri icyo gihugu imyaka yo gukora igisirikare ni hagati ya 18 kugera kuri 60. Ubusanzwe nta mugabo uri muri iyo myaka muri iyi minsi wemerewe kuva mu gihugu keretse abiherewe uruhushya. Ariko hari benshi bahunze igihugu mu buryo butemewe n'amategeko, hakaba n'abandi bari basanzwe baba hanze y'igihugu mbere yo mu 2022 ubwo intambara yatangiraga. Leta ivuga ko ikeneye byihutirwa ingabo ku rugamba. Yagaragaje ko hari abasirikare bakiri ku rugamba batarasimburwa na rimwe kuva intambara itangiye. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasinye itegeko rigena inkunga ya miliyari 95 z'amadolari yo gufasha Israeli, Ukraine na Taiwani. Kubireba Ukraine, icyo gihugu kizahabwa inkunga ingana na miliyari zirenga 60. Perezida Biden yatangaje ko iyo nkunga igizwe ahanini n'ibikoresho bya gisirikare, ikaba igomba guhita ihabwa icyo gihugu. Avugana n'itangazamakuru, Perezida Biden yavuze ko iyo nkunga izatuma Amerika n'isi bitekana.
Urakoze edirwe mamukomeje kumva radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 na 93.3 mu Rwanda. Mu Burundi niko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Sanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Igihugu cya Botswana cyatangaje ko cyanze ubusabe bw'Ubwongereza kugira ngo cyakire abasaba ubuhungiro birukanwe ku butaka bw'Ubwongereza. Ni gahunda isa n'iy'u Rwanda rwakiranye yombi Fidele Niyongabo.
Muri Botswana muri irwi runani rw'amashyirahamwe haranira inyungu z'abanyagihugu rwasabye Leta kwiyamiriza umugambi washikirijwe n'Ubwongereza wo kurunga ikabimukira ibihumbi n'ibihumbi muri icyo gihugu. Umushikiranganda ajejwe imigenderanire Lemo Gang Kwape yabwiye ijwi rya Amerika ko abategetsi b'Ubwongereza basavye Leta ya Botswana kwakira abo bimukira. Yamara yavuze ko abategetsi b'igihugu ciwe biyamirije uwo mugambi kubera batazi iherezo ryawo. Asaba Leta y'Ubwongereza kubahiriza amategeko mpuzamakungu. Inama nkenguzamateka y'Ubwongereza ku munsi wa mbere yaremeje itegeko rizorekurira Leta y'ico gihugu kwirukana abimukira, ivuga ko binjiye ku butaka bwayo mu buryo butarekuriwe n'amategeko. Abo bimukira bazorungikwa mu Rwanda. Iyo ngingo yaranebaguwe n'abaharanira agateka ka muntu hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Abategetsi b'Ubwongereza batangaje ko bashaka guhagarika abasaba ubuhungiro bashika ku butaka bw'ico gihugu baje mu bwato. Benshi muri bo baba baturutse ku migabane ya Aziya na Afrika.
Urakoze Fidele Niyongabo. Muri Afrika y'Epfo, Abarundi barenga 10 bamaze kwicwa kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Benshi mubishwe n'abafite amaduka n'amazu akorerwamo imisatsi. Inkuru ya Thierry Vendayishimiye.
Ayo makuru y'ubugizi bwa nabi bukorerwa Abarundi muri Afrika y'Epfo, ubuserukizi bw'u Burundi muri ico gihugu bwagize ico buyavuga ko biciye mu kiyago gito co kuri ubuga rwa WhatsApp. Ijwi rya Amerika ryabajije ambasaderi Alexis Bukuru aserukira u Burundi muri Afrika y'Epfo niba hari icazi kuri ayo makuru. Aca twishura ati kubijanye n'abarundi bamaze iminsi bicwa tuguma tubitohoza. Twaratanze raporo zabyo mu nzego zitujejwe kandi zidukurikirana, habi no muri Afrika y'Epfo ndetse haba no mu Burundi. Ambasaderi Alexis Bukuru aserukira u Burundi muri ico gihugu nta byinshi ariko yashimye kubitubwira ko kuko no kugitigiri maze kwicwa twamubajije n'aco yashimye kubivuga ko nabo bamwe mu Barundi bamaze igihe baba mu bisagara bitandukanye bya Afrika y'Epfo bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko batewe impungenge n'ubwicanyi bumaze iminsi bukorerwa bagenzi babo. Bamwe muri abo baba mu duce twitwa Samora, Nyanga na Defti turi mu gisagara cha Cape Town mu ntara ya Kepa iri mu burengero bwa Afrika y'Epfo. Babwiye ijwi rya Amerika ko hanini abica bagenzi babo babasanga mu kazi aho bariko barapagasa. Aba baba barimwo aba baba bariko bikorera utwabo n'abakorera abandi ababangamiwe cyane nk'uko abahaye amakuru ijwi rya Amerika babandanya babivuga n'abakorera mu maduka y'ibiribwa no mu mazu atunganirizwamo imishatsi ahanini habagirizwa n'abanyagihugu bakomoka muri Ethiopia abarundi bavuganye n'ijwi rya Amerika habaritangarije kandi kubwicanyi buriko buhitana abagenzi babo bwatanguye inyuma y'igandagurwa ry'umunyetiyopiya yakoresha umurundi mu iduka ryiwe hari mu kwezi kwa gatatu guheze uyu mwaka w'2024 uwo murundi yagirijwe igandagurwa ry'umukoresha wiwe nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika abandanya kubivuga yarafashwe arashengezwa mu butungane ariko inyuma yo kubazwa habura ibyemezo ari nako gucarekugwa inyuma y'irekugwa ry'uwo murundi abo ku ruhande rw'umunya Ethiopia yishwe baciye bashaka kwihora bahiga guhangana na zina murundi wese bashoboye gushikira mu duce babamwo muri Afrika y'Epfo abamaze kwicwa habicishwe inkoho abandi bagatumitirwa mu bibanza barangurira mu buzi bwabo butandukanye kuko amasoko yacu abivuga gusa ejo rya Amerika nawe ngo narumwe gwa Afrika y'Epfo yari bwaronke kugwemeze iby'ubwicanyi gushika duheze gutegura iyi nkuru uyu murundi twaganiriye amazi imyaka 10 aba mu gisagara cha Cape Town muri Afrika y'Epfo ari mu myaka 47 akaba afise y'umuryango
byabaye ibintu teyisoni cyane kubera abantu bashoboye gupfa ari benshi kandi bamwe mu bakicwa umugwi rero wazumva rero hazarapfa umwe hariho n'abandi rero tutazi ugasanga umugenzi arakubwiye inkuru ati hari umurundi yapfuye gutya na gutya
mugenzi we nawe aba muri ico gisagara nyine ca Cape Town amaze imyaka 6 afiseyo n'umuryango akaba ari mu bahagarariye abandi barundi bakorerayo nabo babajwe n'ubwicanyi bukoregwa abarundi bari muri ico gihugu
bigeze kugwego rurerure amaze gufa barundi bashika 10 basiwe mu mashuri na community burundeze twaciye dukora twarabahambishije turiko turahamagarira abantu bose b'abarundi bari mu mashopi b'abayethiopian bamanze baveyo kuko numugambi bakibandanye kuko n'ubundi baraheza kugira ngo bikunde ukoreshwe inzira ya diplomasi kugira ngo turabe ko bino bintu byo hagara
twabajije niba hari co abajejwe umutekano muri co gihugu babafasha uko niko batwishuye
iyo polisi ikora nka kujya zikora mu bindi bihugu crime ntibimeze gutya kuko nabo nyene baratinya umuntu ayisha umuntu aguca bacha mufata amufunge guherayo baramufunga ugazobona ngo après 3 mois ngo amurekuye ngo ni bail out wazosamba taha kandi warisha umuntu iyo bishitse ari nk'umwe étrange bigerera ngaho onye
abo barundi bavuga ko bafise amakuru k'ubwo bwicanyi bubakoregwa buzobandanya bikaba bibateye ubwoba bityo basaba inzego zibishinzwe ndetse n'ubuserukizi bwabo kubatabara mu mwaka weze w'2023 hari urwandiko rwatewe kumukono kwa 24 ukwezi kwa 10 uwo mwaka nyene na ambasaderi Alexi Bukuru aho yemeza ko abarundi baba mu ico gihugu bahura n'ibyago bitandukanye birimo igitigiri c'abafungirwa mu mabohero gitera kiduga n'abafatirwa ku bibuga by'indege bagomba gutaha mu gihugu c'amavukiro ico gihe ubuserukizi bw'u Burundi bwasabye abarundi baserukira abandi muri Afrika y'Epfo kubarungikira urutonde rw'abarundi bazi eka ndetse nabo batariyandika ishaba kibutira kubikora kuba barongoye mu ntumbero yo kubaha ubufasha bidetwaye umwanya igihe baba baje kubitura bahuye n'ibibazo bitandukanye ijwi rya Amerika ryanavuganye kandi na bamwe mu baharanira gateka kazi na muntu mu Burundi nabo bavuga ko bigayitse kubona abarundi bangana gutyo bapfa umunsi ku wundi muri Afrika y'Epfo basaba leta y'u Burundi kuva mu gacerere igafata ingingo zo gukingira abo barundi ndetse n'ababuze ababo bagahabwa tungane Thierry Vendayishimiye ijwi rya Amerika Kigali
iwanyu mu ntara mu ntara ya Rumonge abantu bagera ku 3000 bavanwe mu byabo kubera inkangu zatwaye amazu yabo bakomoka ku musozi wa Gabaniro muri komine Muhuta babayeho mu buzima bubi inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na Desire Hatungimana
kumashuri y'imyuga yo muri zone ya Gitaza ahegereranijwe abanyagihugu bahindimukiye ko n'imisozi yo kumutumba wa Gabaniro wo muri iyo zone ya Gitaza ni kilometero 55 vyaho uwo mutumba wahuye ni vyaguri ku ibarabara rya Bujumbura Rumonge rizwi nka Ellen Trower. Muri abo bahuye n'ikiza harimo n'abagendana ubumuga butandukanye. Isoko ryacu igihe ryajayo kuri uwa kabiri ryasanze bagandagaje hanze, bamwe bifumbereje, abandi baryamye mu masomero y'amashuri ku birago bishashe hasi ku isima. Abakenyezi bamwe bamwe bariko barateka, abandi barira kubera agahinda k'ubuzima babayemwo.
Twari dufise amatutuba ko ku mutumba wa Gabaniro. Ubu yaratwawe, abana bari mu ibarabara, imiryango ntawe dufise tugishira. Ukuri turatakamba nk'abene gihugu, turaboroga nk'abene gihugu. Leta nitugarukire, turasana dushobora kuba.
Abasaza bavuga ko ari ingorane zikomeye kuri bo kuba mu buzima bwo kuryama hasi canke bwo kubura icyo bafungura. Niziyo Ruva Juvan numwe mu bagendana ubumuga bwo kutabona yaje ava mu gacimbira imparo.
Ubu ndafunze umwaka n'inusu ntabona, nashise mbanzanye ku kuboko baza bakwega nk'intama kuduha nk'ako kanusu nako tugafata na bamwe tuzaza ku maboko kugira ngo bade kudusumira.
Undi mugubanga mibona kuba muri ubwo buhungiro n'abana bakiri bato bakinira ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika maze bigatera umutima uhagaze abavyeyi kuko bashobora gusoma nturi cyanke bakaribwa n'ingona. Hambavu iyo kubura imfungugwa na misegetera bafise kwifuka igihe baryamye bagashobora kubangamirwa n'indwara ya malaria. Ernest barantangaje n'umugabo w'abana batandatu agira ati:
"Uba bana bamwe ndabarungitse mwa muganga je niyo mvuye ahantu mu minsi mikeya bipfanye n'uburyo hubatswe n'ukuntu hameze abakitse ibyo bita kuri uwo mutumba turahitanwa n'ibindi bita by'indwara zitandukanye tutagira imisegetera. Murabona ko ari n'impande y'ikiyaya ari impande ya Tanganyika byose murumva n'urupfu gusa ntabwo twahunze ntabwo turoye tukaba twosaba nk'uko mutubonye mutuvugire muri leta bagira icyo batufasitse."
Kuri wa kabiri ishirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge yari ryabashiriye amazi mu modokari, ariko abasanzwe barongoye abahuye n'ivyago bavuga ko atari ca gatatu cabo cayaronse kuko batashoboye kuronka ico bayavomamwo. Bavuga ko Croix Rouge yabemereye kugaruka bukeye bwaho kuraba ko baronse ibivomesho. Ni mu gihe hakenya amazi ku buryo bakoresha ya Tanganyika, ayo nayo warasanzwe barongoye ku mutumba wa Gabiro. Avuga ko ayo mazi ya Tanganyika ashobora kubazanira akarambaraye na igice kibanza gifise ubuzu bwa sugumwe butarenga bubiri. Aimable Siwomana afise icyo asaba abatabara imbabare.
Ikintu cya mbere nabona gikwiye n'ubufasha bwihuta, icya mbere ni ibifungurwa, icya kabiri ni uko buboneka ibikoresho ugukinjika hamwe n'ibikoresho by'uburyamo kwifuka. Ikindi nacyo tujya dusaba yuko kino kibanza turimo murabona ko kidatunganije neza ku byerekeye umutekano, murabona ntihazitiye. Rero twasaba yuko abagira neza bunyaruka bagatunganya kino kibanza ubwa mbere bakagizitira, hanyuma kandi bakongereza umutekano kuko nabo hanze bashobora kuza kugira nabi.
Inyuma y'iminsi itanu abanyagihugu bo ku mutumba wa Gabaniro bahuye n'akaje karamana, ntawe uramenya neza igitigiri cyabo neza. Ikibagiwe coco ni ukumenya ibitigiri bigizwe n'abana, abakenyezi hamwe n'abagabo. Mustanira komine Muhuta Scolastique niyo savye asigura hanini ko biva kumvo zikena ry'umuyaga nkuba.
Ivyo biratugora cyane kuko iyi komine isanzwe atamuyaga nkuba ifise komine yose. Turagenda gushira ivyuma bidufasha kugira ngo dushobore kurongera igitigiri cyabo kubandika no kumenya igitigiri tugeze ko. Ivyo vyuma tukabikoresha tubishira kumuyaga nkuba umishwarara y'izuba, umuriro uheze muri ivyo vyuma dusha duhagarika kuko dusanzwe ufise ingorane y'umuyaga nkuba ikomine yose.
Ikimaze kumenyekana ni ibiharuro vyifata kibanza vy'abana b'abanyeshuri baharugwa hafi igihumbi bahagaritse kwiga kuva itariki 19 z'ukwezi kwa kane kuva izo ngorane zishika. Abo nabo bagizwe n'abana b'abakobwa barenga 500 hamwe n'abahungu barenga 400. Inosa Nibaruta ni warongoye ishuri ishingiro rya Kirasa rimwe muri abiri yugaye muri kino gihe kuko umusozo utaraheza gushunguruka.
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda, impunzi y'umunyekongo yabashije kwihangira imirimo mu rwego rw'ubucuruzi n'ubworozi, bimubera urufunguzo rwo guhindura ubuzima ndetse abuhindurira n'abandi. Feza Diane abarizwa mu nkambi ya Kigeme, ijwi ry'Amerika yaramushuye Eric Bagirubusa.
Turi ku musozi wa Kigeme uherereye mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda. Ni mu nkambi y'impunzi z'abanyekongo ihamaze imyaka igera mu munani.
Ikindi ni Kigeme.
Ufashe isabune.
Ufashe isabune.
Madamu Feza Diani ari mu iduka rye n'abakiriya bamugana bamubaza ibicuruzwa nkenerwa bya buri munsi. Byiganjemo ibiribwa bifite agaciro ka miliyoni 30 z'amafaranga.
Hari za bibiri.
Feza yatangiye ubucuruzi mu mwaka w'2013 n'igishoro cy'amafaranga 600,000 yakomoye mu bimina yabagamo na bagenzi be n'andi yahawe nk'inguzanyo y'umushinga inkomoko kuri we n'umwihariko.
Ishyambere navuga nk'imirire twabagamo yari imirire navuga itari myiza, abana barwaragurika. Icya kabiri, nabashije kujyana abana banjye mu mashuri meza, ma ecole prive. Ikindi, n'inzu ntuyemo ni inzu itari yo mu nkambi, nisanzuye kwa. Ikindi, nanjye nkaba nagira umuntu naho ubufasha.
Feza kugeza ubu afite abana 4 ku myaka 37 y'amavuko. Hari zimwe mu mpunzi zikunze kubona igihugu cya gatatu kizakira. Feza wanyuze mu mateka asharira y'ubuhunzi, nabyo twabimubajijeho.
Kubera ko nyine bya bintu biri mu mitwe yacu ko ibihugu abira byateye imbere umutekano, abari umutekano wizewe bitandukanye n'ibihugu turi mu duhora twiruka buri munsi. Nk'ubu mpunzi bwa kabiri nahoze mu nkambi ya Gicumbi, nsubira muri Kongo, ndongera ndahunga nza muri ya Kigeme. Banumva ngize umugisha nkajya nk'ahantu tudahora twiruka buri munota ngo ufite ibintu ubite wiruke, numva ntacyambuza kujyayo.
Feza kuri uyu musozi wa Kigeme Nyamagabe, ibikorwa bye bimwinjiriza amafaranga ye nabyaguriye mu bworozi.
Izi nka zinywa amajerekani 20 umunsi y'amazi. Hari hasi nta kana nabonye mara.
Hasi hazamo amazi nabi hariya. Kuvomayo ni ugutonda biratinda. Ijerekani ishobora kuzurira nk'iminota 30.
Aho yororeye izi nka ahakodesha amafaranga 100,000 ku mwaka. Feza wakuriye mu nka iwabi Kongo, hari uwatekereza ko uyu murimo ushingiye ku muco w'iwabo.
Ubworozi bw'inka kugira ngo mbutekereze, nabonaga ari ikintu gishobora gutuma n'ubundi bimpa inyungu. Ikindi, hano hantu dutuye urabona hari abana bari mu mirire mibi, ndavuga nkoze ubucuruzi bwo korora inka, nabona abakiriya kuko hari abantu benshi bakeneye amata kugira ngo abana babo babashe kuva mu mirire mibi. Mubizi nka mwabonye zikamwa litiro 40 ku munsi. Urumva ni amafaranga agera mu 14,000 ku munsi.
Uyu mubyeyi mu mirimo ye ku isonga afatanya n'umugabo we Bwana Celestin Kayiranga w'imyaka 42 nawe w'impunzi y'umunyekongo. Kugeza ubu ufatiye ku bikorwa byabo, biragoye guhita utahura ko ari impunzi. Ntibaragerageza kwaka ubwenegihugu bw'u Rwanda, ariko nk'uko Kayiranga bivuga,
cyanira kwaka ubwenegihugu nuko mu gihugu cy'u Rwanda hari umutekano, n'ibyo ukora ubifitiye icyizere, naho byaba bitihuta cyane ariko ubufite umutekano witwawe ukora ko bikunda, ndetse ukagira n'abantu baguhugura mu byukora.
Feza akoresha impunzi n'abanyarwanda muri ibi bikorwa bimuteza imbere. Bwana Bosco Bizimana w'imyaka 52 y'amavuko ni umunyekongo ushinzwe imirimo yo gukama inka za Feza.
Hano mu rugori nta kibazo, buranka mama litre 40 kandi sikadusamuriza natwe tukanywa amata.
Rimwe na rimwe njya kumva ngo abantu bakuze bafite imirire mibi, wowe ntibishoboka.
Oya, kubera nsema ku mata ngiye nta kibazo, kandi mba mfite nayo njyanira n'abana yampaye.
Ku ruhande rw'iyi mpunzi hari undi munyarwanda Bwana Patrick w'Imana w'imyaka 18 avuga ko kubona icyo gukora cyinjiza amafaranga Nyamagabe ari ihurizo rikomeye. Ashinzwe kuvomera inka za Feza no kuzimenyera icyariri.
byampinduriye mu buzima bwanjye n'imibereho bwanjye. Icyo nshatse ndakibona. No mu rugo baba bakeneye ikintu bose ntabimusaba ntabikemura uko nguko nta kibazo dufite.
Ijwi rya Amerika riganira na Madamu Feza Diane yatweretse ubutaka avuga ko yamaze kugura n'umunyarwanda agambiriye kwaguriraho ibikorwa bye by'ubworozi. Avuga ko afite n'irindi shami ry'ubucuruzi rikorera mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe icumbika impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo, akanagira indi nzu y'ubucuruzi yaguze mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ijwi rya Amerika Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda.
Urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri wa kane rufata icyemezo ku budahangarwa bw'uwahoze ari President Donald Trump uregwa kuba yarashatse guhindura ibyavuye mu matora yo mu mwaka 2020. Mugenzi wacu Toma Kamirinda aragaruka ku iburanishwa rya Donald Trump.
Icyumweru cya mbere cy'urubanza cyari cyo gutoranya abaturage bagize urukiko rwa rubanda jury ruburanisha Trump. Umunsi wa gatanu w'urubanza ejo bundi ku wa mbere wari w'ijambo ry'iriburiro ry'umushinjacyaha n'iry'avoka wa Trump. Muri make umushinjacyaha yavuze ko Trump yakoze icyaha cy'uburiganya mu bitabo by'ibaruramari mu bucuruzi bwe agamije kuyobya amatora y'umukuru w'igihugu yo mu 2016 n'icyaha cyo guhishira igihe cya mbere. Yemeje kandi ko Trump atabikoze rimwe gusa. Naho avoka wa Trump yavuze ko gushaka kuyobya amatora nta cyaha kirimo. Ati ni demokarasi. Kuri we uwo aburanira n'umwere. Yasabye urukiko narwo kuzabishimangira igihe ruzafatira umwanzuro warwo. Barangije urukiko rwatangiye kumva umutangabuhamya wa mbere na mbere n'uw'umushinjacyaha yitwa David Pecker w'imyaka 72 y'amavuko. Yahoze ari nyiri ikinyamakuru cyitwa National Inquirer. Yakomeje ubuhamya bwe ku munsi wa gatandatu ku wa kabiri no kuri uyu wa kane niwe uzagaruka nanone asubiza ibibazo by'umushinjacyaha nibirangira azatangira gusubiza iby'abavoka ba Trump. Kugeza ubu Pecker yabwiye urukiko ko we na Trump baziranye kuva kera, kuva mu myaka y'1980 Trump atarinjira muri politiki. Yavuze ko bigeze no gutekereza ku mushinga wo gushyiraho ikinyamakuru cyari kwitwa Trump Style ariko birangira batabikoze. Yasobanuye ko Trump amaze gutangira politiki bakoranaga inama kenshi kugira ngo barebe uko azamufasha gutorwa. Rimwe muri bene izi nama mu kwezi kwa munani 2015 Pecker yabwiye Trump ko azamubera amaso n'amatwi agakurikirana impuha zose n'amakuru yose byashoboraga kwangiriza Trump, we akamuvuga ibigwi abo bahanganye akabandikaho ibibi gusa. Muri urwo rwego yemeza ko Trump yahaye ikinyamakuru cye amafaranga yatumye kigura inkuru z'abagore babiri bemezaga ko babaye amahabara ya Trump ariko ntizagitangaza. Babyita gukacira no kwica, bibuza ugurishije amakuru kuyaha ibindi binyamakuru ibyo aribyo byose. Umwe muri abo bagore yitwa Karen McDougall, bamuhaye amadolari 150,000. Undi yitwa Stormy Daniels, amazina ye nyakuri ni Stephanie Clifford, we bamuhaye amadolari 130,000. Mbere y'uko Pecker akomeza ubuhamya bwe ku wa kabiri, umucamanza yabanje kuburanisha amasaha make ikirego cy'umushinjacyaha uvuga ko Trump asuzugura urukiko kandi arenga kenshi yabigambiriye ku itegeko umucamanza yamuhaye ryo kwirinda gusebya no gutuka ku mbuga nkoranyambaga no muri diskuru ze abaturage bagize juri, abatangabuhamya, abakozi b'urukiko n'abo mu miryango yabo bose. Avoka wa Trump yavuze ko Trump atigeze arenga kuri iryo tegeko, ahubwo ko ibyo akora biri mu rwego rwo kwihimura no kwirengera kubamugabaho ibyo yita ibitero bya politiki. Ariko umucamanza ntiyabyemeye, amubwira ko nta kintu gifatika arimo amwereka, ahubwo ko arimo yitesha icyizere. Umushinjacyaha yasabye umucamanza guca Trump ihazabu y'amadolari 300,000 ku cyaha cyo gusuzugura urukiko n'amadolari 1,000 ku cyaha cyo kurenga ku itegeko rimubuza gusebanya no gutukana. Umucamanza ntiyavuze igihe azatangariza icyemezo cye. Trump ategetswe kuba ari mu rukiko buri gihe kiburanisha, ntacyo yemerewe kuvugamo. Gusa iyo asohotse cyangwa mbere yo kwinjira mu rukiko akunze kubwira abanyamakuru akamuri ku mutima. Yinubira ko yirirwa yicaye aho gusa, ati n'uburyo bwo kumbuza kwiyamamaza. Umushinjacyaha wo ku rwego rwa leta ya New York iri mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arega Trump ko mu 2016 ubwo yiyamamarizaga bwa mbere umwanya w'umukuru w'igihugu yahonze Stormy Daniels kugira ngo atazavuga ko yamubereye ihabara. Ku mushinjacyaha Trump yabiheshe rubanda bagombaga gutora umukuru w'igihugu, ati ibi nta kindi ni ukuyobya amatora, nicyo cyahamurega. Naho uriya mugore wa kabiri Karen McDougal we ntari mu kirego, ahubwo azaba umutangabuhamya w'umushinjacyaha. Trump ahakana ibyo aregwa.
Urakoze Tema Kamirindi, ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: usanze urwubitse agira ngo ntirwaseye. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.